nibyo kuva itariki 30 z'ukwezi kwa gitugutu gushika itariki 1 z'ukwezi kwa munyonyo uyu mwaka nyene umwaka nyene ugwego nyobozi gurunani sinarede no kuvuga inama y'igihugu iharanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha yo kunywanisha Abarundi nibwirizwa shingiro eka n'ugaruka na leta igendera ku butungane ubu gwego abarugize barakoranye barihweza nkuko bivuze ibintu ingene byifashe muri ibi bihe mu gihugu cacu dusanga mu byukuri ibintu byifashe nabi ntawisha umwotsi inzira ikiraka twasanze umugabo yitwa Petro Nkurunziza yigize perezida yarataye igihugu mu kaga k'umutekano muke aba utegwa n'abasoda biwe utegwa n'imirwi y'abagwanyi twimbonera kure yashyizeho wenyene eka n'amakungu yamaze kubibona cyane ibiriko biraba mu Burundi ko biteye agahinda aca atangura no guharira ivomo ubutegetsi bw'ibujumbura buriho muri ibi bihe nicyo gituma mubona bwa makungu yatanguye gufatira ibihano abantu bose begereye Nkurunziza yatanguye guharira ivomo Burundi n'ifashanyo ndizikiza ayo makungu rero cyane cyane twoshira imbere ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika Union Africaine
Mushyira nahe nyango mwavuze ko runani rwanyu rufise intumbero yo gusubizaho leta yubahiriza ubutungane aho ni mu mwaka w'2020 ko no mu cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yatangaje ko amatora yarangiye kandi yagenze neza abashaka ubutegetsi mu kwiye kurindira mu 2020 muriko muvuga icyo gihe
oya ni wewe urindira icyo gihe rero nta leta iriho ubu n'abasoba bikomvyo bari ku butegetsi nakagwi karongowe n'umugabo yitwa Nkurunziza nico gituma twarindira umwaka wa 2020 igihugu ntabo bakigisangaho yosanga carasanza we umuntu agomora abantu biwe ngo nibagende
toyi mushiga nta nyangoma mwavuze ko muzorinda gusubiza bwo butegetsi mukazana ubutegetsi bushasha ariko muri ko muvuga ko muzoronka ubutegetsi muce mu biganiro canke ko mudashaka amatora murashaka amatora
kuri muri yo komite nyobozi ya sinarede twarafashe nyobozi hambaye ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo n'amakungu agomba adufashe tugondoze abo bategetsi abo bishize hejuru y'igihugu
muri kudeta amakungu azabafasha gute
amahoro agaruke mu Burundi biciye mu nzira y'ibiganiro
amakungu azabafasha gute gukura ahubwo utetse
amakungu iyo ibyashoboye arabikora nta muntu atoza kutwigura umunyamahanga barundi babimenye ubarwe ni babandi urugi n'amakungu afasha uwifashije
mushyira nanyango muri iki gihe muriko murashikiriza ayo matangazo abatavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko umuhari wanyu atangoga ufise atambaraga ufise kandi wishinga gusohora amatangazo gusa ivyo mubivuga kwiki
abo bantu ntabari uje nawo ndumva nyambare wewe wavuze sinarede ni ikintu gikomeye cyane wewe wibaze nta narimwe byari bwije biboneka muri kahise ku Burundi ko imigambwe ingana kujya ubishika 20 imiga harimo n'uri ku butegetsi amashyirahamwe adahana inyungu za politiki reka turazi yuko hariho n'amadini adutahura kuko aragwanya manda ya gatatu ya Nkurunziza wowe icyo kintu namwe ukibona harimo abahoze ari abakuru b'ibihugu abakuru b'inama nshingamateka
hanyuma mushyira ntahe nyangoma hariho abantu benshi bari mu muhari senarede bagirizwa ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi eka no mu migomoko urutonde rwarashikirijwe ibyo ntibizobatera ingorane mu kujya muri vya biganiro
ntibizobatera ingorane gute ibyo byose byo tugomba gutorera umuti ubwa mbere ho abo mukunda kuvuga ngo bagombye gusenyura ubutegetsi si ntayo ntabonzi abasenye ubutegetsi barusenya nzugi nabo n'ubihaye ubutegetsi ku nguvu kuko abo muvuga ndabyumva muvuga babandi ku itariki 23 ngo bagomba bariko baragwarira ibyizwa shingira umuntu wese yaba umusoda yaba umupolisi yaba umupatiri arafise uburenganzira kandi ni ngombwa igihe bwizwa shingiro n'ajya amasezerano yo Arusha twubakiye ku bumwe bw'u Burundi bigeramiwe arafise uburenganzira bwo kugwanya uwo wese naho yari umukuru w'igihugu bijya rero bakoze birya sugusenyura leta bagikugwanira ibyizwa shingiro rega basoda nico bagwateza kubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu
hanyuma akiyamirizwa n'amakungu bagize ivyo bintu
ayo makungu ibyo by'amakungu abarundi bwa mbere turibona niyo tuza amategeko atugenga amakungu ashobora kuba atazi neza amategeko y'u Burundi ibyo bwirizwa shingiro ibirimwo ibirarekuwe mu bwirizwa shingiro ndetse n'amasezerano mpuzamakungu arabivuga
mu masegonda 30 mushiga na nyangoma wavuze ko mushobora guhindura ubutegetsi bidaciye matora hakaba kandi hariho nibirego byabarega kuva kera ko mudashobora kuja matora ko atabanywanye mufise bo bahamajwi masegonda 30 ivyo bintu mubivuga kwiki
navyo twiyeze tuvuga n'amba ari wowe tuvugiye canke nabandi babiguhenda twebwe tugo ubutegetsi bwa mbere nta leta iriho nabikubwiye muri bibiri kuko ntibatowe aba bavuga ngo ni leta abo bagabo binetse ku butegetsi abiriko baravuga ayamuhe
munsi na nyangoma Leonard murongoye unani senarede murakoze cyane rwose ku kanya maduhayi
murakoze Frederic nawe kuba watwumvirije watushije ibibazo bibangamiye u Burundi muri bibiri.